iyo nguru twayakiriye umwanya umwe umubabara umugabo ntazari utangaje kuko twari tubyiteze kuko twari twarumvise ukuntu umukuru w'igihugu mu ijambo yashikije mu minsi iheze yavuze yuko azosuzurirwaho ukuntu amashyirahamwe akora ariko aravuga warumva yuko ashimika cyane ku mashyirahamwe yagiye imbere mu kwiyamiriza ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu mu nyuma acahaza ibyo kuvuga yuko bahagaritse amakonti yacu bayahagarika atagwandiko na rumwe baduhaye n'umwanya niwo mugiye kubona ubwo rwandiko mu nyuma nawe acaboneka urwandiko ruvuga yuko umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu ahejeje guhagarika ibikorwa by'amashyirahamwe ashyika cumi yagize uruhara rudasanzwe ukwiyamiriza ikiringo cya gatatu.
Ubwo bushikiranganji bushya nawe niwe ko buvuga ko buhagaritse amakonti yanyu eka buhagaritse n'ibikorwa byanyu kubera uruhara mwagize ngo rwibonekeza mu migumuko yabaye mu Burundi igihe cy'imyirekano aho havuga ko iki
twe nta migumuko twagize imyigaragambyo yo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu kandi turabyishimira cyane itubidea n'ubunye urugamba rwo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu twarubandanye. Nicyo gituma rero kubona bayahagaritse biri mu buryo bw'uko ari kurondera ukundi buduca intege mu buryo bwose ngo twatse inguvu mu buryo bwose ariko nkamenyesha yuko ishyirahamwe mu kubaho ubwa mbere ritangura umutima hanyuma rikabona kuja ku mapuro. Kubera rero batwandikiye yuko amashyirahamwe yacu atagisubira gukora yuko ayo mashyirahamwe afuswe kuko abanywanyi bacu bose amashyirahamwe bayatwara mu mitima yabo amashyirahamwe ahagaze mu byiyumviro ivuga yuko ata kintu na kimwe bizohindura mu gukora kwa minsi yose yego ntituzoja gukora nk'uko twaba dukora tuzogira amanama tuzogira iki
muri iki gihe iyo shyirahamwe ryanyu ryugawe ryahagaritswe ingingo mugiye gufata none n'izihe
ingingo tugiye gufata nta ngingo dushobora gufata kuko yaba ari ubutungane twari kwitwara mugabo nta butungane dufise. Ingingo rero tugiye gufata ni ukubandanya urugamba rwo kwiyamiriza ikiringo cya gatatu nk'uko twarutanguye kugira ngo turonke igihugu gifise amategeko hanyuma amategeko nyamara kuboneka dusubira gukore ku mugaragaro ibyo bize akanya gato igihe ikiringo cya gatatu kizoba amategeko yasubiye gukurikizwa tuzosubira tuje ku mugaragaro dukore nk'uko ukuri kwamye kandi dukore tunagororokewe gusumba uko twahura.
Aho ni ryari
igihe Nkurunziza azoba yashoboye kwemera kuja mu biganiro akicana n'abo batavuga rumwe hanyuma akemera yuko ibyirwa shingiro n'amasezerano ya Arusha yaho nyanze gusubira kuja mu ngiro igihugu yasubira ikaronka iteka igasubira kuba igihugu kikagera gutabagurika n'abasuye kutubaka.
Amashyirahamwe amwamwe ategamiye atagira inyungu za politike aregwa ko yifatanije n'imigambwe mu bikorwa byayo aho muhavuga ko iyi
kutubwira yuko twifatikanije n'imigambwe mu bikorwa dukora nimba ari ukugira ngo twifatikanije n'imigambwe kubera tugwanire agateka kacu tugwanire igihugu cy'amategeko tugwanire ibyirwa shingiro tugwanire amasezerano ya Arusha tugwanire yuko bayakubandanya bica abana abakecuru n'abatamakazi icyo kirego cy'uko dukora n'imigambwe muri ibyo turacemanga kuko nta kintu na kimwe hageze kugwanira agateka umuntu wese ashobora kugufasha gushyira agateka kawe nta n'umwe mutoshobora gushyira hamwe kuko dufise ingorane imwe gusa tufise ingorane y'igihugu cy'amategeko igihugu tuba hagati ya kazina muntu